murumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Inshuti z'ijwi rya Amerika mwiriranwa amahoro hano muri studio ya 18. Santos ari ku buhanga bw'ibyuma, Mohamed Yabaro ari ku bugenzuzi bw'amakuru, naho je mwumva ndi Jeffrey Mutagoma mbahaye ikaze muri gahunda iwanyu mu ntara. Uwo ni Agathon Rwasa, umukuru w'ishyaka CNL ritavuga rumwe n'ubutegetsi mu Burundi, anenga ifatwa ry'abarwanashyaka be. Turananyarukira mu Rwanda tureba aho ingamba zo gukumira Ebola zigeze. Tunabafitiye kandi amakuru y'imikino, ntimujye kure, ni mu kanya. Mbere yuko tubagezaho amakuru y'iwanyu mu ntara, ariko reka mugenzi wacu Alois Bigirimana abanze atugezeho amakuru yaduteguriwe avugwa hirya no hino ku isi.
Umuhari w'iterabwoba wa Boko Haram warishe abantu bagera kuri 65 bari ku maziko mu buraruko bushira ubuseruko bwa Nigeria, nk'uko byashikirijwe n'abategetsi muri ako karere jo ku munsi w'Imana. Ni mu gihe biharuro vya mbere vyavuga ko 23 aribo bishwe. Buramatari wa leta biciwemwo Mohamed Bulama avuga ko abandi bantu 10 bakomeretse, kandi ico gitero koba kwari kwihora ku barwanyi ba Boko Haram. 11 bishwe n'abanyagihugu mu ndwi zibiri ziheze. Mu ndwi iheze abanyanigeria niho bibuka imyaka 10 Boko Haram itanguye kwica abantu, aho abantu barenga 30,000 ari bamaze kwasiga ubuzima, n'abaharurwa mu mamiliyoni bakaba barataye ingo zabo. Muri Sudani, ibiganiro byo gutora umuti ku bibazo bigisigaye hagati y'abasivile n'abasirikare bafashe ubutegetsi bitekanijwe kongera kuba ejo ku munsi wa kabiri, nk'uko byashikirijwe n'umuhuza muri ibyo biganiro. Izo mpande zibiri ziza zarasinya amasezerano yo kugabangana ubutegetsi, aho bumvikanye gushinga leta mfata kibanza izoganisha igihugu ku butegetsi bw'abasivile. Umuhuza yarungitswe n'umuryango umwe bwa Afrika, Mohamed El Hassan yashikirije jo ku munsi w'Imana ku ibiganiro bizoba ibyo kwemeranya no gutangaza ibwirizwa shingiro rishasha. Ikindi gice cya kabiri cy'amasezerano kizoba gisigaye kikazokwibanda ku kwemeranya ku bazoja muri leta, kwirungikwa ry'abasirikare hamwe no guha ubudahangarwa abajenerali bagize uruhara mu kwica abari mu myiyerekano ihitiye, nk'uko byashikirijwe na Babikre Fasile aserukira abakoze imyiyerekano. Hano muri Amerika, Perezida wa Leta Zunze za Amerika yatangaje ko umuyobozi wiwe w'ikigo kijejwe iperereza mu gihugu Dan Coats yatanze imihoho n'inyuma y'imyaka 2 agenywe muri ayo mabanga. Aho hagiye haraba ukutumvikana n'ibiro vya Perezida. Trump yashikirije akoresheje urubuga rwa Twitter ejo ku munsi w'Imana ko Coats azosezera muri ayo mabanga ku itariki ya 15 z'ukwezi kuza k'umunani. Coats yarongoye ico kigo kuva mu kwezi kwa gatatu 2017, yamye adahuza na Trump ku bibazo bitari bike vyerekeye iperereza, harimwo politike ya Amerika ku Burusiya, programu ya nukleere na Korea ya Ruguru, hamwe kandi nimba Irani yaraciye kubiri by'ukuri n'amasezerano ya nukleere yo muri 2015 Perezida Donald Trump yaruhiye kuvamo. Abategetsi bo muri Afghanistan bavuga ko igisasu cyari gitezwe mu modokari hamwe n'igitero cyagabwe n'abitwaje ibirwanisho byahitanye abantu 2 bikomeretsa abandi 25. Abayibonye bavuga ko abiyahuzi bitwaje ibirwanisho biremereye binjiye mu mbuga y'inyubako ikoregwamwo n'umuhari wa politiki urongowe na Amrahe Saleh yigeze kubarongoye iperereza muri ico gihugu. Ni nawe mukandida mu kibanza ca vice president kuruhande rw'abashigikiye Perezida Ashraf Ghani mu matora agiye kuba muri ico gihugu. Ico gitero cagabwe haheze amasaha make Perezida Ghani hamwe na Saleh bavuye mu myiyamamazo ya politike yo mu matora y'umukuru w'igihugu. Irani hamwe n'ibindi bihugu rutura byagumye mu masezerano ya nuclear yo mu 2015 abuza Teherani guhingura ibirwanisho bya nuclear byashikirije ejo ku munsi w'Imana ko biyagumyemwo. Abadiplomati ba Irani babonanye na bagenzi babo Ubwongereza, Ubufaransa, Ubudage, Ishirahamwe ry'Ubumwe bwa Buraya, Ubushinwa hamwe n'Uburusiya, Ivyene mu gihugu ca Autriche. Intumwa za Irani hamwe n'iz'Ubushinwa zashikirije ko uwo mubonano wabaye ingira kamaro.
Alois Bigirimana, tugushimire ayo makuru maze kutugezaho. Noneho iwanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Iwanyu mu ntara hako tuyihere iburundi hakomeje kuvugwa ifatwa ni kubitwa nifungwa ry'abarwanashyaka 20 barenga bishyaka SNL ritavuga rumwe n'ubutegetsi. Haravugwa kandi ingoro enye zasenywe cyangwa zigahumanywa, harimo niyo Rwasa umukuru w'iryo shyaka aherutse gufungura kwa gatandatu muri zone Minago mu ntara ya Rumonge. Umukuru w'ishyaka SNL ashinja abagize komite z'umutekano kuba inyuma y'ibyo bikorwa yita ibyo kutihanganira na Eloge Wirikaneza.
Mu buraruko bw'Uburundi muri zone Mukerwa ya komine Busoni mu ntara ya Kirundo, abanywanyi bane ba SNL barahagaritswe barakubitwa rwose mu ijoro ryo kuwa kane imbere yo kurekurwa ibiruruma mu gaturuturu ko kuwa gatanu. Bagirijwe n'abajeje intwaro gukora inama zitemewe. Kuri uwo munsi nyene wa kane mu ntara ya Ngozi muri zone Gatsinda muri komine Mumba, abanywanyi ndwi b'uwo mugambwe barahagaritswe n'umukuru w'iyo zone, nabo nyene bagirijwe icaha kimwe n'abagenzi babo bo muri Busoni. Muri komine Gihanga mu ntara ya Bubanza mu burengero bw'Uburundi naho hafashwe hongera hakubagurwa imisoro itatu bivugwa ko yari yavuye Bujumbura ye kuramukanya. Leopold Ndayisaba musitanteri wa komine Gihanga bafungiwemo yemeje ko bafashwe n'abagize komite z'umutekano kandi ko bikekwa kuba bari mu migwi y'abasuma babagizi ba nabi. Nabo nyene bahagaritswe ku wa kane. Mu ijoro ry'uwo munsi mu makomine ya Mpanda na Rugazi muri Bubanza nyene ingoro zibiri za SNL zaratewe ivyandiko vyose biriko birafutwa mu gihe iyindi yegereye umugwa mukuru wa Mpanda yugajwe amagufuri n'abantu bataramenyekana. Mu manuka bushira uburengero muri komine n'intara ya Rumonge, ingoro ya SNL yasizwe amazirantoki ivyandiko vyose n'imenyetso birasibanganywa mu ijoro ryo ku wa kane ishiri wa gatanu muri zone Kizuka. Muri zone Kigwena iryo joro nyene umunywanyi wa SNL yafatiwe ku ngoro yaho arayizamu yagirizwa gukora inama yo mu Kinyegero. Bukeye bwaho mu ijoro ryo ku wa gatanu naho muri zone Minago iyo komine nyene ingoro yari kugururwa ku wa gatandatu yabomowe ibiri muri iyo biribwa. Nticabujije agatongo rwasa twara SNL gukora icyo yari yagambiriye. Yanahavugiye abo yibaza bakora ayo mabi.
Rega, hari amete zo batse ariko zirakoko. Yo bari byiza. Je mara numva ngo hari ko guje bita ngo komite go z'umutekano go zigizwe na bose. None ibi byabaye zirihe. Ibi byabaye bari. Jewe ndiko ndatohoza abo bantu bajejwe ibyo bavuga ngo bajejwe ibyo babesha abantu ngo bari mu mitekano. Niwe bambe no banza gufata. Niwe wosiguru kuntu abantu boza uko amatwa sumira bakava mu yindi ntara bakaja mu kikomine imwe zibiri gushika naho bashika ngaha baja mu tsama komine atatu yose ni ya kane bamwe bavuye mu yindi ntara. None ayo makomite ari akoriki? None za nama bavuga ngo zijoro kuko zinazakoze mwihangane ntambu ridahita kandi nta joro ridaca.
Rwasa hamagarira abanywanyi biwe kwirinda kwihora.
Babandi biga baraja kubadodobereza ngo mukora amanama y'ijoro nibo bakora ibi ngo niburo nkaho mukorera ngo bikunde bamarire mu bushu nibabwagure. Nimumbwire umugambwe wemewe n'itegeko shikiranganje wubahirije ibwirizwa shingiro wubahirije amabwirizwa yose ari mu gihugu woja gukora ibintu byo mu runyegero gute woja gukora inama winyegeza ubundabunda gute. Ikintu ndabasabye n'ubu mwirinde akazotoro mwirinde namwe kuzotora kuko abagiri ibihe barondera induru mugabo ntayo dukeneye ntaniyo tuzobafasha dushaka kuba ku Burundi bwa bose none ko bapomoye ni muri gaha abandi mwijoro bararuhuka kugira ngo buce baje ku mirimo nabo bararabarakiye bya ngo baje gutobanga amaziranuke ntagire umuntu yumvira kwihora kuko wacuwe inyuma y'ubugizibi uwo munyepolitike aza gutobanga amaziranuke ntibore ndabikujuko uyo munyapolitike aza kugwana n'impome akoza n'imigambi bayibwira abanyagihugu canke bene gihugu bayitahuye mushigikire batayitahuye naho uburenganzira bwabo n'umunyepolitike by'ukuri
Oya
Umukuru wa CNL hari n'ikindi kintu yagarutse ko abamugwanya amazi imisi bakwiragiza ku mbuga hwaniro.
Ari utujambo jambo ngo CNL bikoresha ngo amahera ya Kagame. Kagame araza ngabwo. Ubu mwamba ya amahera ya Kagame abahari. Nina maze kumubona. Ugamo barabipiza. We mama, wana amahera ya buyoyo. Ibintu byinshi biteye isoni. Bwana yana babwire. Iyo umuntu atafise ibyo avuga, akuganye n'ikisako. U Burundi yabari ko baravuga mwene uko baba bakikiriza. Kuko nababaka bakavuga ngo ndi gikoresho cy'abatutsi. Ninde abandi nikoresho na nyene biramaze. N'abatutsi muzobashira. Abahutu muzobashira. Abatwa muzobashira. Hari wiremye muri mwega cyangwa wiremye muri bo. Iki gihugu ni mwavuze kimwe abahutu n'abatwa n'abatutsi.
Ibisiye kujya kubesha ngo basenere ngo bagenda ni ho ngo kazigendanye ngaha n'izari kuturika bakazuba nta nizo ndabasabye kuzorondera kuko igoho irakugira umuja
amatora y'umwaka uza mu byicaro bitandukanye azotangura kuwa 20 ukwezi kwa gatanu atanguranye nayo umukuru w'igihugu abashinga amateka n'abahanuzi b'amakomine arangirane nayo abahanuzi bo ku mitumba kuwa 28 mu kwitegurira neza rwasahamagarira indongozi za politike guhindura n'inyigisho z'ubuntu hamwe no kwihanganiranira abanywanyi bazo Eloge Urika neza Nairobi ijwi rya Amerika
urakoze Eloge Wirikaneza iwanyu mu ntara turi mu Rwanda abaturage bo mu karere ka Rubavu bafashe ingamba zo kurinda aharutuyira abinjira mu gihugu rwihishwa bakoresha ubuyobozi bwa karere ka Rubavu buravuga ko izo ngamba ziri mu rwego rwo gukumira icyorezo cya Ebola mu gihugu aba baturage ni abunganira inzego z'umutekano zisanzwe baravuga kandi ko barimo gufata kubuza abinjira mu gihugu binjiza magendo ni inkuru twateguriwe na Claude Ganza munyamagana
mu gihe u Rwanda rukomeje gukaza ingamba zo gukumira ko icyorezo cya Ebola kimaze hafi umwaka kigaragaye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyarwinjiramo ubuyobozi bw'akarere ka Rubavuga hano rubi n'umujyi wa Goma buratanga icyizere ko Ebola itazinjira mu Rwanda kuko ibikenewe byose mu gukumira iki cyorezo bihari kandi hakaba hanakorwa igenzura umunsi ku wundi mu buryo buhoraho Mu kiganiro cyihariye bwana Gilbert Habyarimana uyobora aka karere ya Haira Ijwi rya Amerika yasabye abatuye aka karere kumva batekanye.
Muri Rubavu na karere ubu ngubu gatekanye gahagaze neza nta cyorezo kigeze kihagera nta n'ikizahagera kubera ingamba nziza zafashwe kandi tugomba gukomeza gushyiramo imbaraga. Ibyabaye muri Kongo ni muri Kongo ariko ikiza kiriho nabo bashyizemo imbaraga ngira ngo hari ikizere cy'uko biri kugenda bijya mu murongo
uretse kamera zipima umuriro mu kivunge cy'abantu n'abaganga bakoresha utwuma mu gupima umuriro buri muntu wese winjiye mu Rwanda bikorerwa ku mipaka minini izwi ubuyobozi bw'aka karere buvuga ko bitagarukiye aho kuko ku bufatanye n'abaturage n'ahandi hakekwa ko abantu bahinjirira mu buryo butazwi hacunzwe neza kandi ko hari abagenda bahafatirwa bagashyikirizwa inzego bireba ngo bakurikiranwe
abanyuraga ahatemewe ubu ngubu abafashwe bashyikirizwa inzego zibishinzwe kugira ngo amategeko yubahirizwe babibazwe mu rwego rwo kugira ngo tunakumire ariko kiza gihari nuko n'abaturage bishyiriyeho uburyo bwo gukurikirana uwari wese washaka kunyura mu nzira za panya akaba ashobora kutuzanira ibyo byago byo kuba icyorezo cyaza abaturage rero bishyiriyeho gahunda yaba ari ku manywa yaba ari nijoro go gukurikirana ahantu hose umuntu yanyura mu buryo butemewe atabanje gupima abaturage rero hirya no hino mu midugudu bose bakanguriye kwirinda iki cyorezo ariko none bakaba naho n'abajyanama w'ubuzima ndetse n'inzego z'ibanze zahuguwe uburyo bakwitwara biramutse bigaragaye
bwana Habyarimana uyobora akarere ka Rubavu bavuga ko nubwo ingamba zakajijwe ariko byaba byiza abaturage birinze gukorera muri kongo ingendo zitari ngombwa ubutumwa bwunga mu bwatanzwe na ministri w'ubuzima ubwo yasuraga aka karere mu minsi mike ishize
icyo twabwira abaturage bajya muri Kongo cyangwa se abaturage muri rusange ibitari ngombwa nta mpamvu yuko bibajyana muri Kongo n'ugiyeyo agomba kugenda afite amakenga yo kwirinda kurinda be no kurinda twese abanyarwanda ku buryo izi ngamba zose zafashwe twese tushyira hamwe kugira ngo bibyare umusaruro
ubuyobozi bw'aka karere ku bufatanye n'inzego z'ubuzima kandi bwashyizeho bapima Ebola bava muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo banyuze inzira y'amazi bakomokera ku cyambu cya Rubavu baturutse mu duce twa Minova na Kalehe.
Bimeze neza rwose, abaturage barabyumvise. Niba hari ibyo ujya kureba muri Kongo ushobora kubibonera hano mu Rwanda, n'ubundi nta mpamvu waye. Ariko niba unagiyeyo, hari amakenga, hari impungenge ugomba kugira, ukamenya uburyo witwara, ukamenya ko uragira isuku, ukamenya ko urakaraba ugeze ku mupaka, ukamenya ko uripimisha. Ariko wafatwa n'akandi kandi kariko kose uzi ko wageze muri Kongo, ni byiza yuko wihutira kugera ku kigo nderabuzima kugira ngo baguhe ubufasha bw'ibanze, kubera ko nabyo birateganyijwe uburyo wagira ibyago byo kwandura agomba kugufashwa.
Nta muntu n'umwe uragaragaraho virusi ya Ebola ku butaka bw'u Rwanda kugeza ubu. Inzego z'ubuzima mu Rwanda zivuga ko abantu basaga 2023 bamaze guhugurwa kuri Ebola, barimo abakora mu nzego z'ubuvuzi, mu nzego z'ibanze n'iz'umutekano. Zivuga kandi ko hamaze gukingirwa abaganga basaga 3,000. Izi ni inkingo zihabwa abantu biboneka ko bafite ibyago byo kuba bahura byoroshye n'abanduye indwara kurusha ibindi byiciro by'abaturage. Imibare iheruka yatanzwe na OMS, ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima, yerekana ko kuva virusi ya Ebola yakwaduka muri Kongo mu kwezi kwa munane k'umwaka ushize, abantu 2,620 aribo bayiketsweho. Nyuma y'ibizamini bya laboratoire byemezwa ko bayanduye bidasubirwaho hari 2,526, imaze guhitana abantu 1,662. Muri aba, OMS ivuga ko abantu 1,668 bizwi neza ko bazize Ebola, mu gihe abandi 94 byaketswe ko ariyo yabahitanye. Claude Ganza, Munyamagana, mu burengerazuba bw'u Rwanda, ku bwa Radio y'Amerika.
Claude Ganza, Munyamagana, tugushimire kuri iyo nkuru. Tugumaho mu Rwanda, impunzi z'Abarundi zirenga 350 ziba hanini i Kigali ni Nyamata, zimaze kwiyambaza ibiro bifasha abahuye n'ihungabana kubera amabi bakorewe mbere yuko bahunga bava mu gihugu cyabo. Abahanga mu kuvura abahuye n'ihungabana bavuga ko abo bantu ari abaje babagana kuva mu kwezi kwa munani k'umwaka ushize. Muri abo harimo abari na bategarugori bafashwe ku ngufu, hamwe n'abari bafungiye mu biro by'iperereza y'u Burundi. Pierre Claver niyo nkuru.
Igisata cakira barundi bahuye ni hamuka kubera ubuhungiro canke ivyo baciyemwo imbere yuko bahunga igihugu catanguye gukora mu kigo Mezo Shalom cita impunzi z'Abarundi mu kwezi k'umunani umwaka uheze w'2018. Mu kiganiro cihariye yagiranye n'Ijwi ry'Amerika, Mahoro Florence ajeje kuvura ubwo bugwayi bw'ihamuka ari nawe abakira, avuga ko ico gisata cashizweho kuko hari amazi kugaragara abantu benshi bahahamutse.
Tugenda duhura n'abantu bagiye bahohoterwa ku mubiri, abagabo n'abagore, cyangwa se abagore bagiye bahura n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Ubuzima bw'ihungabana bagiye bahura nabwo icyo gihe bafunze, abakubiswe, abarashwe, bagira ibimenyetso byinshi cyane bigaragaza ihungabana. Kwikanga cyane, guhorana ubwoba, kongera gusubira mu mateka cyangwa se kubaho mu buzima babona ibyagiye bibabaho, gutinya no kuvuga bimwe mu byagiye biranga iryo hohoterwa bagiriwe. Kudasinzira, kwiheba, kumva bashaka kuba bonyine, nshobora kuba aba nk'ahantu mu muryango bamucumbikiye, afite ibye bimugoye, akaba yatinya kuba yaharirira, akumva ntisanzuye, akaza kuko tuba twiteguye kumwakira, akarira, akarira, akumva araruhutse, yarangiza agasohoka akagenda.
Abo bagaragara ko ibimenyetso by'ihamuka iyo bamaze kwakirwa barakira nk'uko ico gisata kibimenyesha.
Abo bantu tubaha ubuvuzi bushingiye ku biganiro, icyo bita psikoterapi. Hari nk'uwo nigeze kwakira, we kuva afunzwe kugeza uwo munsi yaje ntabwo yasinziraga, urumva birenze iminsi 5. Ni imyaka twarakoranye, nyuma y'amaseanse 3 arongera agarura ibitotsi, amererwa neza, turanafunga ntitwongera kuburana kuko yaramaze gukira. Hari n'uza kubwira ngo iyo asinziriye arashiguka, arikanga, abona bamwirukaho, abona bamukubita, abona bamurasa.
abenshi muri bo baba bafise n'ikibazo c'ubukene. Hari ababa bahoze baba mu mazu meza meza bafise ubuzi bwiza, abana babo biga ku mashuri azimvye, yamara bamaze gushika mu buhungiro bakisanga vyose atavyo bagifise. Mahoro Florence avuga ko abo bari mu bagoye kuvura, yemeza ko hari n'amadeni yo kugira imigambi mito mito batanga yo kwiteza imbere kugira ngo wakize asubire kwiremesha.
Wenda we abafite amahirwe ko bafite niyo nzu y'icyumba kimwe, hari n'utayifite ya asabye icumbi ahandi. Urumva rero icyo gihe ibyo byose no kurya no kwambara biramugora, kumufasha kwakira ubwo buzima arimo kugira ngo arusheho kugira uko yakwirwanaho ahangane n'ubwo buzima. Iyo aje yaburaye yabuze n'igihumbi cyo kuba yajya no kwa muganga kuko baranakibura, turamufasha niba ari kumubonera ikiro cy'umuceri akaryarangiza akabona gushobora kujya kugira aho yishakashakira. Ku bantu bafite ibibazo by'ubukene kuko ni benshi, ati njyewe nshoboye gukora ariko nabuze umutahe, mwohereza muri service ya economique, ni inguzanyo ariko nkeya ariko yashobora gutuma nabwo azamuka.
Mu mwaka umwe ico gisata kimaze gishizeho abarenga 350 baramaze kucitura. Muganga wabo avuga ko abo ari bake kuko kuri we bari bakwiye kurenga abo aravye ibibazo bafise.
Ico gitige n'uko giteye amakenga,
ntabwo giteye amakenga kuko ahubwo bakagombye kurenga nshingiye ku bibazo impunzi zigenda zihura nabyo cyangwa se zifite, bakagombye kuba ari benshi kuko bivuga ngo nshobora kuba nakira nk'abantu babiri ku munsi ariko nakagombye kwakira abarenzi. Urumva rero ko ntabwo ari benshi pe.
Uwo muganga yize ivyerekeye kuvura ihamuka n'umunyarwanda kandi aracari muto, namubajije nimba abo Barundi badatinya kumwisanzura ko.
Kunyisanzura banyisanzuraho cyane kuko baba bavuga bati ahubwo uriya we nta hantu tuziranye, ntabwo ari bugire tendance yo kuba yabivuga ahandi cyangwa muri bene wacu cyangwa iki, uriya tubikira ibanga. Kuko nigeze no kwakira umukecuru ufite imyaka hafi 90, turaganira kandi agenda anezerewe. Hari n'abasaza bajya baza ku myaka 55 hafi 60, nkamufasha bikagenda neza.
Wamaze kumenya n'amajambo y'ikirundi
cyane, ngomba kumenya amagambo amwe n'amwe kugira ngo turusheho kumvikana.
Uretse abo bitura ikigo Mezo Shalom, hari n'abandi bitura ikigo c'abapadiri citwa Centre Girubuntu c'abihebeye Imana muri Centre Christus i Kigali. Ico naco cemeza ko cakira hafi impunzi z'abarundi zigera kwijana mu mezi atatu zahuye nihahamuka kubera ivyo zaciyemwo imbere y'uko zihunga igihugu. Pierre Clavin Nkuru, Kigali, kubwijwe rya Amerika.
Banywanyi bakunze ibijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Benshi muri mwe mudukurikira ku mirongo ya FM mu Rwanda no mu Burundi. Mu gihe mirongo ya FM yabifite ikibazo, mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa Short Waves. Guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 za mu gitondo, mwatwumvira ku mirongo migufi ikurikira: 27,325, 9,685, 9,815, n'ibihumbi 11,995. Guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro, mwatwumvira ku mirongo migufi 13,630, 15,460, 15,675, 12,530. Naho guhera saa 2 kugeza saa 4 z'ijoro, mwatwumvira ku mirongo migufi 640, 9,470, 1,070, 13,630. Ni ijwi rya Amerika ku mirongo migufi yitwa Short Waves. Tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu.
Ijwi rya Amerika ku mirongo migufi ya Short Wave, ikiganiro ni iwanyu mu ntara. Tugeze ku isaha 7:24 ku isaha y'Ikigali ni Bujumbura, hano Washington DC ni saa 1:24 na masegonda 10. Tujye muri Republika ya Demokarasi ya Kongo, aho bamwe mu baturage b'abanyamurenge batuye mu misozi miremire ya Minembwe iri mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo bakomeje guhungira mu bihugu byo mu karere k'ibiyaga bigari kubera impamvu zitandukanye zirimo kuba bifuza kubona ubuhungiro mu bihugu by'Amerika n'Uburayi. Vedaste Ngabo ni umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika uri aho mu Minembwe.
Giye bamwe mu baturage b'abakongomani mu bwoko bw'abafurero abanye ntu n'ababembe batuye muri kano karere k'imisozi miremire ya Minembwe bakomeje gusubira muri imwe mu mihana bari barahunzemo. Hari abandi baturage b'abanyamurenge bakomeje kurira indege, abandi nabo bafata inzira y'ibarabara n'iy'amaguru berekeza muri amwe mu makamba ari mu bihugu byo mu karere k'ibiyaga bigari. Gadi Mukiza Nzabinesha ni umuyobozi wa komine ya Minembwe. Twamusanze ku kibuga cy'indege cyo ku Kiziba, aho imwe mu miryango yarimo yurira indege yerekeza mu mujyi wa Goma, maze atubwira zimwe mpamvu abaturage mu bwoko bw'abanyamurenge bahunga aka karere kandi kari kamaze ibyumweru bigera kuri bitatu nta masasa kavugiramo.
Hari ikibazo cy'intambara z'urudaca, intambara zigize iminsi ziba muri aka karere. Hari benshi bagaragaje kwihangana, ariko nyine bageze nk'aho bamwe bakaruha bakavuga ati finalement tuzaruhuka ryari, bakagenda. Kaba izindi mpamvu usanga harimo abantu benshi bashaje, ababatunze ababafasha bari mu bindi bihugu za Buraya, Amerika, wenda Kenya n'ahandi no mu Rwanda, bagashaka uburyo noneho bababwira ati nimuze tubafashirize hano, dore ko naho habaye umutekano muke. Ukabona abenshi bagukomeje kugenda cyane cyane n'ikibyo.
Yayeri Mukinanyana ari mu baturage bagituye mu Minembwe, asangira ari ryo kurarikira kujya gutura ku migabane ya Amerika n'i Burayi biri mu bituma aba baturage bataka karere.
Twagize ikibazo cy'intambara, havuka ikindi kibazo cyo kubunga, kandi abantu bakabumbwa babavizi ya Amerika bakabanza akaja kuba mu makambi. Makambi yo muri Kenya, amakambi yo mu Bugande, amakambi yo mu Burundi, hagemaze kuba makambi menshi atagiye atandukana. Kandi abantu benshi ni bamaze gushirira. Kandi n'abantu bagenda bagiye kwatura basa n'abaharaye batuye muzigo ngo bahabaje muri Amerika. Imbogamizi dufite, Amerika nayo yabaye ikindi kibazo kandi cyaturemerereye. Amafaranga yofashije abantu ari mu kuzaya kwimura umuryango yose yasigaye nihaye ijana muri Amerika. Aya mafaranga nahagarare. Mureke abantu bature, amazu batse bayaturemo. Ibibuga byinkazaratakaye, boko bereragira abantu batazi kuragira zigafira mibande, tizigira gisuzuma, inkazabuze. Ugihugu kibaye umwirare kugamasaso, cyasa kandi kumwirare kubera Amerika abantu baguma kunga umunsi none.
Ku ruhande rw'umuyobozi mukuru wa kaminuza ya Minembwe Sebitereko Lazar, avuga yuko kutagira ibikorwa remezo birimo imihanda ndetse n'amashanyarazi biri mu bituma abantu bahunga aka karere ka Minembwe. Semoro Karaha n'umwe mu batware b'aka karere atangazwa n'uburyo aba baturage bakomeje guta gakondo yabo kandi nta kintu bayiburiyemo.
Kino ni igihugu cyiza, kigira amazi meza, kigira ibyatsi byiza, kigira aho guhingwa heza, umuntu arahinga hataguze, umuntu akaragira hataguze, umuntu akubaka hataguze, abantu ko baragita. Ariko icyo twifuza, turifuza ngo abantu bagume mu gihugu, bareke kuvuga ngo ko baragenda mu Burayi, ko baragenda muri Amerika, ko baragenda muri Kenya. Oya, iyi niyo Kenya yacu, ubu nibwo Burayi bwacu, iyi niyo Amerika, bagende duture mu gihugu.
Mu ntangiriro za kuno kwezi, ubwo abayobozi bo ku rwego rw'igihugu bakomoka muri iyi misozi miremire ya Minembwe barimo Depite Nyarugabo Moyize bagendereraga komine ya Minembwe, nawe hari ubutumwa yasigiye aba baturage bakomeje guhunga Minembwe.
Twaje kubabwira ngo muture, mukomere, mugire itsinde. Sinzi n'imbaraga hari nimba ari itsinde cya kiburi kitakatifu.
Gusa umuyobozi wa komine ya Minembwe Gadi Mukiza Nzabinesha yemeza yuko ari ubukangurambaga bari gukora kugira ngo babuze abantu gukomeza guta igihugu.
Turakangurira abantu kumva ko hano ari wabo, nta bandi bazohakorera ngo batunganye. Ijambo rya kabiri, tubifashijwemo na Leta, ni ibintu byo kuzana umutekano n'amajambere kugira ngo bariya bose bagayaga ko nta barabara, nta bintu byiza bihari, babone bitangiye kubaho kugira ngo babashe gutura. Ingibyo dukora cyane, turagenda tukaja mu bikorane, tukaja mu masoko, ahantu hari abantu benshi tukagaragaza kuvuga no kubigisha.
Kubera abaturage benshi bakomeje guhunga aka karere, usanga byaragize ingaruka ku bigo by'amashuri ndetse n'ibitaro, kuko usanga umubare w'abanyeshuri waragabanutse ku bigo by'amashuri ndetse n'abagwayi bahoraga bagana ibitaro bikuru bya Minembwe bakaba baragabanutse. Vedaste Ngabo ku bw'Ijwi rya Amerika mu Minembwe mu ntara y'Ikivu y'Amajyepfo.
Urakoze Vedaste Ngabo kuri iyo nkuru, ni nayo dushorejeho amakuru yacu y'iki gitondo. Ariko tubibutse ko impunzi z'abarundi zirenga 350 ziba hano ni Kigali n'Inyamata arizo zimaze kwiyambaza ibiro bifasha abahuye n'ihungabana. Mwakoze rero mwe mwese mwateze amatwi Radio Ijwi rya Amerika. Nshimire na Santos wari ku buhanga bw'ibyuma, na Mohbil Yabaro wari ku bugenzuzi bw'amakuru. Nje mwumva kuri mikro ndi Jeffrey Mutagoma ndagira nti mwirirwa amahoro n'amahirwe.